iyi ni radio ijwi y'Amerika. Nsenjuti mwese mu kundi kiganiro giha ijambo abanywa nyiri radio ijwi y'Amerika kiganiro cyo munsi mugiye kugishikirizwa na Frederic Nkunikije tukaba rero umunsi tugiye kuvuga cyane cyane ku bihugu bibiri byo mu buseruko bwo hagati aho tugiye kuvuga ku gihugu cya Iraq tukavuga kandi no ku gihugu cya Syria ahasanzwe havugwa cyane rwose muri iyi minsi aho umurwi w'intagondwa z'abayisilamiste bariko baragwana muri ibyo bihugu kenshi na kenshi bakaba bafata intara ikaba gafata n'imirima ibitoro bakaba bariko rero bashaka gushinga ibyo bita ko ari eta islamique hanyuma rero nkuko mwavyumvise amakungu ariko aragwanya kuko uyo murwi w'intagondwa ukora ikibi kiruta umurwi w'iterabwoba Al-Qaeda mu misi heze warishe n'abanyamerika babiri baciye imitwe hanyuma amakungu yose rero akaba yahagurutse kugira ngo agwanye uyo murwi ariko rero naho mu gihugu cya Iraq na gihugu cya Syria hariho imirwi itatu yaba hari haba Kurde hakaba n'abasuni hamwe n'abashia uyu munsi rero turafise akanyamuneza ko kubamenyesha ko turi kumwe no mushia ntahe Mevin Ndarusigiye yabaye cyane rwose mu gihugu cya Iraq reka azi iyo ntara azi intara zose zo muri icyo gihugu reka akaba azi n'ibyerekeye Syria turi kumwe ngaha mwaramutse neza Mevin mwaramutse neza turi kumwe kandi na Tanazi Gahungu nawe nyine akaba agiye kwifatanya natwe kugira ngo umushyira ntahe Mevin ashobore kugira icaduhaye cerekeye cyane cyane ubumenyi bwo muri ibyo bihugu umico eka n'imigenzo y'abo bantu cyane cyane n'uyu murwi ukora ibitero by'iterabwoba mwaramutse mwe neza Atanaze ntarinze kubatesha akanya rero nashaka ndababwire ndababaze dutangure cyane cyane ku mushi ntahe Mevin atubwire mbega iyo bariko ravuga Mevin abakurde abasuni abashia mbega iyo n'imirwi y'ubwoko n'imirwi y'amadini abo bantu bose tufashe nko mu gihugu cya Iraq n'abanya Iraq turazi ko ubwo bwoko iyo mirwi kandi iri mu bindi bihugu bibanye iyo bavuze abakurde abasuni n'abashia bari ko bavuga iki
abasuni n'abashia no vuga ko ari ibintu byerekeye religion amasengesho ko no vuga ngo namoko nukugene bonyene basenga abashia base bafite ukundi kwabo basenga abashia bafite ukundi basenga ariko bose n'abarabu abakurde n'abarabu ubwo novuga ko ari ubwoko ariko amatwa nsumira neza abakurde buba begereye cyane abasuni mu ngene basenga
umuntu abonye umusuni akabona n'umushiya mu ibarabara arashobora kubatandukanya
reka namba biragoye gutandukanya
bamenyana gute
bamenyana ukuntu bonyene bifata iyo bariko barasenga canke intara bavamo cyane cyane kuko hari intara zimwe zimwe zegamiye cyane cyane abashia n'izindi zegamiye abasuni ufashe nk'intara yo mu burengero amba ariyo ihana urubibe na n'igihugu cya Yordani hamwe na Arabie Saoudite hanyuma ikahana urubibe na Syria ikanaduka mbere ikanashikane no mu ntara z'abakurde iyo rero iyo ntara cyane cyane na ruguru mbere mu ma provensa mwami ya Sarahadin na Tamim izo nyinshi aho usanga zirimo abasuni intara zepfo za Iraq cyane cyane ama provensa ya Karbala na Najaf na Babylon na manuka gushika i Basra izo zihana urubibe zimwe zihana urubibe na Iran cyane cyane Basra hariho n'izindi zibiri izo cyane cyane n'abashia
mwatubwiye ko abakurde bashobora kuba begeranye gatoyi n'abasuni none musigurira gute ko muri iki gihe abakurde boba bariko baragwanya abasuni boba bagwiriye muri ya murwi w'intagondo z'abayisilamiste ISIS
abakurde kuva na kera bari banje bakumigwa n'abarabu urumva rero ko ku ntwaro yaheze imwe bakombora ya Saddam abakurde benshi ntibumvikana cyane mugabo ntibumvikana cyane n'intwaro y'igihugu cya Iraq atari mu gice cy'abakurde kubera uko na kera barabakumira hanyuma urazi ko n'intambara yateye yuko babateyemo ibintu bibahonya aricyo gituma batumvikana ariko rero aho abakurde bagwaniye hagati yabo bamwe byace bica mu migwi ibiri urumba harabo bita ngo umugambo witwa KDP abo rero nabari muri in provinces za Erbil na Duhok abo rero bakaba aribo banegamiranye na Turki na Syria. Hakaba hari yindi wundi mugambo witwa PUK uwo nawo uri mu province yitwa Sulemania abo rero bakaba begamiye Iran.
Reka duhe n'ijambo n'abandi bashingana turi kumwe ngaha atanazi gahungu
mushinga ntahemeza icyo cyo nagomba kubaza cyane cyane y'abantu batanguye kuvuga ibyo by'abasuni n'abashiya usanga bariko baravuga abashiya hamwe na Iran je nagira menye harimo abasuni cyangwa abashiya baba muri Iran bakaba bayuba bayo gute
icyo kibazo ni cyiza Iran abantu benshi baba muri Iran n'abashiya ni nacyo gituma kuri bo ama province ya Najaf na Karbala muri Iraq nicyo kimwe na Mecca yo muri Arabia Saudite y'abasuni urumba rero kuri bo bamabaza mu hakurya abandi bagenda muri Mecca nabo baraza uko umwaka utashe baraza muri Najaf ariho hashinguwe umubyara wa mu profete nzeye Mohamed muri Karbala naho hari umuhungu wabo na wa Prophet Muhammad aho rero barakunda kuhagendera banka kujya mu Burundi bagende muzamugera muri Rurde nabo bagenda nka nkuko abandi basuni bagenda nabo muri Mecca muri Saudi Arabia Saudite nabo bagenda muri Iraq
none gabushinga ntahemeze abo ba aba isisi uturiko tumva mu mateleviziyo muri iyi minsi harimo abava muri Iran harava muri Iraq bose ko bavuga ngo bari muri Syria bava he
icyo nibaza aba ISIS abo bantu ba bariko bari inkumbi no kwibaza ko benshi n'abasuni niko novuga numvirije naje bamakuru kuko ibyo bibaye bibaye ndatumise jone nanjye nkamwe ariko ndaze iyo bari muri Syria ko muri Syria benshi n'abasuni urumba rero bakaba ariko baranagwanya intwaro ya perezida wo muri Syria urumba rero bobo ndibaza ko muri abo benshi ari abasuni uraze n'intara bikebera muri Iraq no kwibaza ko ari abasuni aho bari ni mu basuni cyane cyane niho Ambar na muri Tamim hamwe bavuga ngo ni Kirkuk hamwe bavuga ko bari bafashe hari bahingurira peteroli bita Baiji aho ni muri provensi Rahadin ariho Saddam ya
mushinga ntahe ndarusigiye jewe mfite ikibazo gito yicerekeye ubwo buterabwoba bw'uwo mugwi isisi muri iyi minsi amaze iminsi bavuga ngo mu bihugu bizofasha kubyirukana cyane kubigwanya ngo Iran menga ntirimo ye nagomba kumenya none ibihugu uranze neza aho biherereye biriko birafasha amakungu kugwanya isisi n'ibyaha Iran irimo
icyo kibazo sinzi kuko mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikiragerageza gutororokanya kuko urabona nawe nyine kuva icyo gihe ndibo Leta na Iran naho nyine ntibyari bisamiraniye sinzi rero iyo bigeze icyo kibazo cyo numva ngira ngo nshongora kwishyura ubwabo ko mbona uwo mugwi no witaro uriko wagumutse uriko cyane cyane ugerageza gutwara intara igomba kwigarurira igihugu jewe ndibaza yuko Iran yo yatinye ko hohaba haduka intambara hagati ya Iraq na Iran nk'uko byabaye igihe kimwe je icyo kibazo
ikibazo nagomba kubaza nagomba kubaza none amakungu yoshobora kugwanya uwo mugwi isisi Iran yoramuka itagombye kubijamo
ndibaza ko byogorana kubera oya ndibaza yuko uko urazi iyo baza bava bo bafite ahantu bashobora guhungira ari hamwe ikintu giteye. Bafite inzira yo kuja muri Syria, bafite inzira yo kuja muri Arabie Saoudite, kubera na muri Arabie Saoudite nabo benshi n'abasuni bakaba bafite amba iyo province yabo urumva hoho na nta umwe bari karabakontrola. Mwicho gihe nyirango gushika baracyafite isaganiririzo Irani tabigiyemo urumva abashia nti baheza ngo baronke nawe ingene bo kwibunda sinze ko bafite uburyo bukwiye canke bakabura bakamahama ku mpande zerekereye Iran ko Iraki na Irani nizo zihanganye urubibe rurerure cyane. Ndibaza ko Irani cyane kuba zizigiyemo ikamama kugira ngo babure isaganirizo nini.
Icyo kibazo ni ikibazo gihambaye rwose kuko turazi ko na Irani nayo nyine ishaka kurwanya ujya mu rwi nk'uko mwabivuze ibintu by'amadini abasuni n'abashia. Hanyuma tukaba tuzi kandi ku rundi ruhande naho Irani yoba ifite umugambi wo kurwanya barya abantu na Amerika nayo yoba ifite yatangaje kwizo bagwanya ntibashaka gukorana kubera muzi ko hari ibibazo bya politiki hagati y'ibyo bihugu. Mbandanije ku kindi kibazo Professeur Mervin nashaka mutubwire mbega uyo murwi ISIS twumva w'intagondwa ukora ikibi kirusha Al-Qaeda wariho kera igihe mwebwe mwakora nko muri Iraq ko wadutse kandi twumva ko ari umurwi ukora ikibi kibishe ukerera abantu ku murango.
Oya nokuri kuva imyaka ingahe namaze irenga itanu yose n'ibindi itandatu mbere namaze muri Iraq uwo mugwi ntabwo bwikera bavuga.
Hari ayandi makuru avuga ko uyu murwi ufise amatungo menshi cyane rwose umutahe ukomeye mbega uwo mutahe uvahe.
Uwo mutahe ndibaze yuko uva mu ipetroli kuko aho baza bakigarurira kiriya gice cya ruguru cya Iraq harimwo Kirkuk rero hariho niho mu bibanza bakuramo ipetroli nayo irimwo ikaba iri muri province yitwa Tamim. Hanyuma akaba rero n'ihinguriro rya peteroli ryitwa Baiji aho ni muri province ya Talahadin ari muri iyo province nyine ya Saddam. Urumva ko baba bafite aho bivomera ndibaza ko arizo zabahaye ububasha bunini ya kuronka n'amafaranga menshi.
Professor Atanas
yego nagomba ikindi kibazo gitoyi nagomba kubaza umushinga ntahe meva na cari cyerekeye uko ujya mugwi ukora wa muri iminsi tumaze iminsi twumva ujya mugwi uca imitwe abantu cyane cyane abantu baturuka muri kino gihugu cya Amerika. Nagira menye neza byo n'ibintu bisanzwe ababigira barashobora gukurikiranwa mbe nibaca muri bari muri Syria barahantu badashobora gukurikiranwa.
Icyo kibazo sinzi ko cyonyohera kwishyura kubera ukuntu bakora urumva ne numugwi sinokubwira ko batuze uko nuko yibaza ko batanguriye muri Syria aho bari ko baragwanya intwaro yo muri Syria. Hanyuma rero kubera boba baronse inguvu zivuye no kubwira mugabo cyondi cyo nuko ko bashoboye kwinjira muri Iraq bakiharira ivomo ry'ipetroli rumba barashoboye kuronka amafaranga kugira ngo bashobore kurwanya ababanyi niko navuga naho ukuntu bakora izo ntazi nashobora kuvuga.
Oya icyo ngomba kubaza cyane cyane mushinga ntaheme sinzi ko gifatanye neza cyo cya mbere ubwa mbere twebwe twumviriza mu maradiyo gusa tutabayeyo twumva yuko hari imigwi myinshi kandi amakungu agomba gufasha iyo migwi rero ikaba yagomba gufasha gukombora intwaro yo muri Syria. Ubu rero tukaba twumva iyo migwi nayo ariyo amakungu ari karagwanya none kumuntu nka twebwe twumviriza ku iradiyo gusa turi mu Burundi cyane turi hanze turaheza tukabyumva gusa.
Icyo kibazo ni cyiza n'ukuri ibintu zahari ya muri kariya karere n'ibintu bikomeye cyane ku muntu atazi kuvangura ibintu ahubwo usanga uri kurafasha umukeba kuko ndaje nk'abakurdi nabo hari abakurdi bari muri Turkiya abo rero kuva na kera naho nyene harabaye imishamira barashamiranira Turiki na ntoze n'igice cya Kurdistan urumva mu bakurde nabo nyene baracanamwo kuko hari bamwe bari ku mushinga nta yitwa Talabani n'abandi bari ku mushinga nta yitwa Barzani nabo hagati yabo bagashamirana n'urumva kugira ngo bashyire hamwe ubwo nyene bace batangura ngo reka tujye hamwe turwanye umwansi ebo ni byiza bashoboye kumvikana bagaca bahera ngaho nabo bakunga umuvyo bari byiza mugabo sinzi yuko haraho kaje kuko ushobora kuvuga ngo uhaye ibigwanisho ababa iparti imwe y'abakurde ugasanga uri kuhatera izindi ngorane ku yindi parti y'abakurde itaronse nayo kuko iparti imwe wabayihaye ingufu igice kimwe wabagihaye ingufu abo muri Siriya nabo urabona ko benshi bari abasuni bariko bagwanya intwaro yiriho ubu urumva ubafashije cyangwa nk'uko bari bageze kubafasha nabo nyine burya byarafashe kuko barabacishije ubwenge mu bitari bike ubu naho niha mu kirundo bavuga ngo usembereze umusore atagutwara akaguturira araho usanga umuntu atabyifashemo neza usanga ubafashije kumbure ubutari gufasha novuga nzi ingufu za mbere iyo zavuye nibaza ko uraze nuko batanguye bagwanya igihugu cya Siriya bari baje bakomeye iyo bari bakuye ibirwanisho sindahazi ariko urabona ko bari baje bakomeye aho baronkeye rero agace bigarurira muri Iraq ho baje bakomerana cyane bica bituma abantu benshi urabona nko mu Burundi benshi usanga atakazi bari bafite hageze umuntu amuha amahera makeyi bose baca bamukurikira
tukiri kuri icyo kibazo nyine cyerekeye inguvu z'iyo mirwi tubwire neza abasuni bameze gute ni nka ba bantu ubona babagwanya aho bavuga abagihaye kuko bagitangura gutera twarumva ko aho baca hose abasirikare ba Iraq baronse imyimenyerezo ya gisirikare ikomeye baca batungwa nayo ni ukuvuga abasuni bameze gute n'abantu babagwanye kirangirana
uko nabibona je urabona ku ntwaro ya Saddam abasuni nibo batwara ni ukuvuga rero ko aribo bari bafise ubushobozi no muri ivyo bintu vy'ingabo n'ibindi none rero urumva naho bamukomboye wari yize kurwana no ntaco abita ngo nuko avuye mu gisoda ye nibaza yuko inguvu bazigumanye kandi babona benshi n'intabwenge baracafise uburyo bishikira bari bafite ivyo bintu vyose vyari muri ku ntwaro bafite vyose jewe ndibaza yuko inguvu za mbere nya zavuye no yuko abari bayifise inyama bagiye babitwaye sino kwemeza yuko babagiye batwaye mugabo vyo ntangaza babisize mu gihugu bakagenda
yego mushinga na M20 mu gifaransa niho bavuga ngo l'ennemi de ton ennemi ngo abari umugenzi wawe cyanke ngo umukirundi ugombye kubisigura utumwasi w'umwasi wawe muba muriko murakora bimwe none ko ubu amakungu ari karanka isisi nayo ikaba yari kiragwanya abo muri Siriya none ubu icyo kibazo cy'akaranga ka muntu cari muri Siriya giciye kimwe cyande
icyo kibazo sinzi ko cyonye bahera kwishyura kubera ubwo twabivuze uwo mugwi uri kuri iyi nkumbi sinibaza ko watanguye muri Iraq kubera jewe igihe nari ndahari sinigira numva bawuvuga ingene rero ukora ubu umuntu araba gusa ingene gusa ibintu bishoboka uraze imigenderanire y'abantu ukaraba n'ingene bahora bameraniye muri icyo gihugu
oya numva ko kigoye mugabo ngomba yuko usubiramo nonose uri majambo ya mbere wavuze umuntu ugomba kubisigurira umuntu nka twebwe abarundi tutagiye muri Iraq ngo tuje muri Iran tuje muri Siriya wo tubwira gute yuko uwo mugwi urwanya nde
uwo mugwi urabona abasuni bashoboye gusubira gufata intwaro umakungu rero muri Iraq mwico gihe baca bakomera rwose kubera baba bafise ibintu byose bamaze gutsimbatara muri Iraq urumva ibintu byose bazoca babyigarurira naho twabakwanya bamaze kugifata ntituba tukibashoboye.
Hari ikindi kibazo gihambaye ngaha Professeur Mavin, amakuru avuga ko igituma uyu murwi ushaka ko haravutse abasuni bumva mengo bararenganijwe barakumiriwe n'intwaro y'abashia mu gihugu cya Iraq, ivyo bishobora kuba ari nk'ibintu byatumye uyu murwi wishyira hamwe nawo?
Je ndabona yuko ibyo bintu bishoboka kubera aho abashia baziye ku ntwaro nabo baciye bakora nk'uko abasuni bakora kera, kuko ntibasizemo cyane abasuni ngo bagire intwaro ifise bose mu nzego zose. Kuko nawe ca wibaza ari wo wari uyobora igihugu imyaka n'imyaka hanyuma bishitse bagukumira, kwa kundi usanga abantu bagira umwikomo bati ni kwa wari ugupfa turapfuye, reka noneho natwe twiyungunganye turabe ingene tuboza tukagifata ku ngufu. Njye ndibaza yuko byavuye ku byo babwira justice sociale cyangwa babwire bati wagomba kunsubiriza mu ndumane, ubundi akavuga atari jyewe ibyo arizo byose, nari mfite ubutwazi bukomeye ko n'ubu amenye ntari bwahongoke. Ndibaza yuko ibintu byavuye aho gutangura kubera bagira bati waje none byose urabyikungiye ko uradukumiriye turaje kandi ntituzosubira inyuma tutagitwaye.
Singa ntahemeve kugira jyewe urumva rero ngo ibibazo by'abadatwe bw'abarundi sinumva neza ibiriko biraba. Abo twita abashia nibo turahora twita mu Gifaransa abashiite,
batandika ku isi bandika shiite ariko bavuga ko ari abashia.
Urakoze rwose ibyo kuko biradufasha kumva neza abo turiko turavuga. Yego, oya, jewe nagomba menye neza sinzi ko ari ikibazo kandi ushobora kudufashamwo. Uraze neza ugomba gusubiramwo mu bantu none bariko baragwanya abo bayisisi muri iyi minsi ni bande muri abo ibihugu by'abarabu canke ibihugu bituruka muri zirya ntara n'ibi
abagwanya ayisisi? Urabona ubu sinovuga ntara, urabona nta benshi baratinye, benshi baratinye kubera ibihugu bikomeye bikikije Iraq benshi byinshi birimo abasuni. Uma ntiboza kugwanya mwene wanyu uzi yuko ejo niyagifata ubukiriro buzo babone igihugu cyari gushobora kuza kufasha neza cyari Iran na Turkey. No, Turkey nayo kugira ngo igende kurwanya Iraq ibanza guca muri Kurdistan. Oro muri Kurdistan urazi ko kuva na kera bamwe bashamiraniye Turkey na Kurdistan. Urumva ni wo uciye muntu mu gihugu cy'umwasi. Sinzi ko abakiride nabo bakundira abaturiki ko bagenda kurwanya kuko bari basanze bagafitaniye nabo. Irani nayo jose nibaza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zoyorohera, kuko umaze kwemera ko musangira kurwanya ISIS ni uko wemera n'uko ubaha ubwenge wari ufite kugira ngo mugwanire muhurize hamwe. Nibaza yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zofata iyo nzira kubera ngira ngo twoba twambutse mu bindi bizava bizana ingaruka mbi mu nyuma, ari nacyo gituma ngira ngo Iran yoba yicaye irindiriye iti kumbure nibamara kuyigabanya ingufu buhoro buhoro bahajya bagenda barayirasa basubira bati ngira ngo ibintu bizoheza bisubire mu buryo. Nawe urazi abasoda ajya bavuga ngo baratabakomoka, none nk'ubu ugiye kurwanya umusuni nawe uri umusuni, none ubona wo mugwanya gute? Kandi uzi yuko mu ibihe bizoba azohava giruti uyu niwazahava nkite.
Yego, umushinga nawe mepe urakoze rwose jebyo birafashije kubyumva, kuko ibyo umuntu turasanga imisi tubona kuri interineti bavuga yuko abasuni muri Irani tubivuze ngo batagira ngo batararekurirwa no kugira n'amamosike, ariko ibyo wasiguye birakoze rwose je nagomba. Ndafite ibindi bibazo nubaza mugabo nzobibaza hanyuma.
Ni byiza cyane, gusa imbere y'uko ugera barakuye muri Irani nakubwiye ko benshi n'abashia muri Irani.
Yego,
muri Arabi Saudite benshi n'abasuni.
murakoze bose
kandi kabaza umushya ntahe meve nashaka ndababaze mbega ingwano itaraduka mu gihugu cya Iraq imigenderanire hagati y'abasuni y'abashia n'abakurde yari ifashe gute abo bantu basa n'abasangiye imico barumvikana barahana bageni
imigenderanire hagati yabo ndovuga ko itari meze neza cyane kubera ko abasuni niwe bari ku ntwaro bakasa nabo nabakumiriye abashia ari nacyo gituma benshi nabo nyine bari bagiye hanze batsira hanyuma bagahava bagaruka bashobora kumvikana hagati yabo abashia bafashijwe urumva bafashijwe nabo hanze baratiba baracikarurira abasuni n'abakurde nabo ntibumvikana cyane kiretse aho habereye intambara ya hagati y'abakurde niho umwe igice kimwe c'abakurde aricyo cyari kirongowe na kinganaye barzani cyatakambiye Saddam wagifashe hanyuma baragwanya batalabani talabani nayo isaba Irani ngo yifashe urumva ko hagati y'abakurde barashamiraniye abakurde n'abasuni bari bashamiraniye hanyuma uraze n'ingene hameze abasuni bari hagati y'abashia n'abakurde hama mugabo bakaba bafise icero cyabo cyane cyegamiraniye na Arabie Saoudite na Siriya urumva ko bari bafise ahantu bidegenze abakurde nabo bakaba bari hagati y'abasuni n'abaturk urumva ntibari bafise isanganiririzo nacyo gituma nabo nyine babona umenga bakumiriwe kubera nta bintu byinshi bari bafite cyane cyane ubutaka ubutunzi bwo navuga bwo nk'ipetroli n'ibindi bari bufite aricyo gituma nabwo abakurde baguma bazeye amaso kuri Kirkuk bati bashobora gufata Kirkuk tuba turonse ipetroli nayo nanone rumva nicyo gituma ngira ngo naho ibyo bintu byose biriko biraba umuntu yoguma araba ati ubwo naho twogira ibyo tugira aba bakurde barahebura gusubira kwizizira rya peteroli riri muri Kiriko abashia nabo kubera bafite Basra muri Basra hariho peteroli naho nabo bagira bati ibyo ari byo byose twebwe na mitende turashobora kuba turavugira kuri nicyo gituma nabwira nti imigenderanire yabo yari imeze uko abashia bari basa n'abakumiriwe mugabo aho bagiriye ku ntwaro nabo baciye nabo bagomba gukumira abasuni abasuni ukamenya ko naribo bari bazi ubwenge nibo bari bafise bazi ibintu byinshi mbere niho ujya ko mu Burundi ubona abatutsi aribo bari bamenye gutwara hanyuma abahutu baje wowe icyo bagize ntibakumiriye abatutsi ngo bakureho bose baragerageje kubinjizamo kubera ya imishyikirano bari bagiraniye bahagira rero leta y'ubumwe abashia ntibari bashoboye gushyika kuri icyo kintu ngo bashobore gushimisha abasuni ari nacyo gituma rero havuye hafi mu mishamirano hagati yabo
ubwo hari naho iyo ngwano canke iyo murwi uba utavutse iyo nabo nyine baba baragize amasezerano y'amahoro
iyo ndibaza yuko hari habaye imishyikirano y'amahoro bakumvikana barangine bagabura itungo ubundi ntacyo agira ati na kare wari warandiye nawe nanjye reka ndakumire wumvirize iyo ndibaza yuko ikosa rya mbere ryavuye ngaho iyo bakumvikana kuko bo ntibigishobotse kuko umwe wese ashaka kwikwegera ko muri kino gihe abasimuze ngo ntibigishoboka birashoboka n'ubu ko barashobora gusubira kumvikana bakagabangana ibintu neza ku mwumvikano hanyuma bamwe bakavuga bati ari ibyo rero reka tugenze ibintu gutya burya barashobora gutora bo nyine barashobora gutora icyumviro cyo kumvikana bakabana bitiriwe birashika kure cyane rwose
Professor Mevin Ndarusigiye murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye kugira ngo mukanya mwatwe kugira ngo mutubwire aya makuru ahambaye cyane rwose yerekeye igihugu cya Iraq na Siriya ahantu muzi neza cyane rwose cyane cyane imirwi yo muri icyo gihugu hari nayo muri iki gihe harimwo ingwano atwovuga umurwi w'intagondwa wa Islamiste uriko urafata intara zitari nke umurwi kandi amakungu ariko aragerageza gutuza muri gihe wakoze cyane rwose mu Shantahe Mevin
Murakoze kumva ijambo Frederic.
Turabashimiye namwe bavandimwe mwese mwakurikiranye.